Matayo ikigabane cy'icumi n'icyenda. Yesu arangije ayo majambo ava i Galilaya ajya mu ntara y'i Yudaya hakurya ya Yorodani. Ishengero ryinshi riramukurikira abakirizayo. Abafarisayo baza kuri we bamugeza baramubaza bati,
mbega biremerwa ko umuntu yirukana umugore kubw'inyanduruko y'ikintu cyose?
Nawe arabishyura ati,
naho murasoma yuko uhereye mu bihe bya kera rurema yabaremye bari uburyo bubiri, ikavuga ko ari cyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana, bompi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ariko baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yamatanije umuntu ntazokimature.
Baramubaza bati,
none se ni igiki cyatumye Mose agera ko amuha ikete ryo kuvavanura akamwirukana?
Arabishura ati,
Mose yabarekuye kwirukana abagore banyu kuko imitima yanyu ikomantaye. Ariko uhereye ubwa mbere hose ntivyari bimeze bityo. Ariko ndababwire, umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi, akarongora uwundi abasambanye, kandi uwurongora uwahukanye abasambanye.
Abigishwa baramubwira bati,
ivyo umugabo n'umugore asangwa bimeze bityo, noneho kurongora ni kigoye.
Nawe arababwira ati,
si bose bashobora kwemera iryo jambo atari ababihawe, kuko hari inkone zavutse zityo uhereye kuva mu nda za ba nyina, kandi hari inkone zakonwe n'abantu, kandi hari inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ushobora kuvyemera navyemere.
Bamuzanira abana bato ngo barambike ko ibiganza abasabire, ariko abigishwa barabakankamira. Yesu arababwira ati,
nimureke abana bato, ntimubabuze kuza aho ndi, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubw'abameze batyo.
Abarambika ko ibiganza avayo. Haza umuntu kuri we aramubaza ati,
mwigisha, nkora iciza ko ingo ndonke ubugingo budashira?
Aramubaza ati,
umbariza iki ciza? Inziza ni imwe, ariko asanga ugomba kwinjira mu bugingo witondere ibyagezwe.
Aramubaza ati,
nibihe?
Yesu aramwishura ati,
ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagiriza abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda.
Wa musore aramubwira ati,
ibyo byose narabyitondeye, hari ikindi majije?
Yesu aramubwira ati,
asanga ugomba kuba intungane rwose, genda ushore ibyo utunze ugabire aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, ute kuzunkurikire.
Uwo musore yumvise iryo jambo agenda ababaye, kuko yari afite itunga ryinshi. Yesu abwira abigishwa biwe ati,
ndababwira ukuri, biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kandi ndababwira yuko icyorosha ari ingamiya guca mu zuru ry'urushinge hako umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana.
Abigishwa babyumvise baratangara cyane bati,
none rero ninde ashobora gukizwa?
Yesu arabitegereza arababwira ati,
kubw'abantu icyo ntigishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka.
Buno Petero aramubaza ati,
mbega twebwe ko twaretse byose tukagukurikira, none tuzohabwa iki?
Yesu arababwira ati,
ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye, aho umwana w'umuntu azovyagirira ku ntebe y'ubwiza bwiwe, igihe cyo kuvyaga ukundi gusha, namwe muzokwicara ku ntebe icumi na zibiri mucira imanza imiryango icumi n'ibiri y'Abisirayeli. Umuntu wese yasize urugo canke abavukanye biwe canke bashikiwe canke se canke nyina canke abana canke itongo kubw'izina ryanje azobishumbushwa umurengera, kandi azoragwa ubugingo budashira. Ariko benshi b'imbere bazoba b'inyuma, kandi ab'inyuma bazoba b'imbere.